Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Kazi n'inshuti namwe bagenzi, ikiganiro ni yaga mugiye gushyikirizwa na Jewe Alexandre Bizimana. Turahera mu rusenda neza na neza mu ikambi y'impunzi z'abarundi, aho biciye mu matora yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 12 ruheshi umwaka 2018, rekope yaho nyene mu kinyamazuru Réseau Communautaire pour la Protection de l'Enfant ishami rijejwe guharanira agateka k'umwana ryongeye kwizera ubugira kandi uwahora rirongoye umushingantahe Bigirimana Musa. Ayo matora akaba yari yahagarikiwe n'abakozi b'ishyirahamwe WorldChild. Aratubwira imigambi yiwe kuri mikro ya Odette Nibizi.
Ishyirahamwe WorldChild ryateguye amatora y'abasanzwe baserukira abandi mu mugwi ujejwe guharanira agateka k'umwana mu nkambi ya Rusenda, abo bita barekope mu rurimi rw'Igifaransa, kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatandatu 2018. Iryo shyirahamwe WorldChild ryateguye ayo matora kwari kugira ngo bitorere bushyashya abaserukizi b'uwo mugwi usanzwe ufasha mu gukurikirana agateka k'umwana no kwibutsanya amategeko agenga uyo mugwi. Inyuma y'ayo matora userukira abandi muri uwo mugwi yashoboye gutorwa ni mushinga nawe Bigirimana Musa, akaba yatowe mu kibanza yari asanzwemo. Nyuma y'ayo matora nyene umushinga nawe Bigirimana yashoboye kuvugira kuri mikoro yacu, aho yatweretse abandi batowe bazofashanya mu kurongora uwo mugwi. Yongera aratubwira n'imigambi afise kubw'ikambi muri iyi myaka ibiri iza.
Tukiraho nyene mu rusenda tuje ku kiyaga ca Tanganyika mu kiruhuko c'umwaka w'ishuri wa 2016 shira umwaka wa 2017, hari bonekeje ikoreshwa ry'abana bagera ku 10, muri abo hakaba harimwo impunzi z'abarundi. Mu gihe twegereje ikiruhuko c'ishuri muri uku kwezi kwindi kugiye gutangura, abayobozi baho ku kiyaga bene igipolisi cyaho nyene barihaniza cane abana kuzoza baragendera aho hantu bongera bagabisha ababyeyi zitaho abana babo muri ico kiringo. Indo nindo na Shadrack Majaliwa mwijuja Emmanuel Bimenyimana.
Umugambi wo gukingira abana ingona hamwe no gutwagwa n'amazi muri iki gihe cy'uburuhuko bibujijwe ku bana batarashikana imyaka 18 gutemberera ku kiyaga, baba abarundi canke abasangwa. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru umushingantahe Kazadi Shabani Kondo, umukuru w'ikivuko cya Rusenda, yateye akamo ababyeyi bose gukurikirana abana babo kugira babakingire ntibaze baribwe n'ingona muri uburuhuko. Umukomanda w'igipolisi mu Rusenda yamenyesheje ko hariho ibihano ku babyeyi abana babo bazofatwa bariko barayerera ku kiyaga.
Mu kurangiza turaja imurongwe ibitsindo bibiri kuri bose, niyo ntsinzi yarangije urukino rwari rwahuje umugwi w'impunzi z'abarundi mu ikambi ya Murongwe hamwe n'uwundi mugwi w'abakongomani wabakiriye bavuye ikatanga ariwo Katanga Sport. Idonido na Korodonchi Mihari mwiju rya Pacifique Munezero.
Ni urukino rwa mbere rwateguwe n'ibyo bibano bibiri kuva hashinzwe ikambi. Urwo rukino rubereye ijisho rukaba rwakinywe kuri Uwimana igenekerezo ya 10 ruheshi uno mwaka turimwo mu kibuga cha Tatanombi igatanga. Numbero yo kuhura kukaba kwari gushikira umubano mwiza hagati y'impunzi z'abarundi hamwe n'imiryango y'abasangwa yabakiriye. Umukinyi Musane Mnena yinjije igitsindo cha mbere, cha kabiri cinjizwa na Iman Emmanuel mu gice cha mbere c'urukino. Haciye iminota ibiri gusa igice cha kabiri gitanguye, NNS Niyonzima yarinjije igitsindo ku ruhande rw'impunzi, akaba yarinjije ikindi gitsindo ku munota wa nyuma urukino hatewe penalty. Gusubizanya kubwo rukino rukaba rutegekanywa ku igenekerezo rya 30 ruheshi uno mwaka nyene, igenekerezo ryibutsa kwikukira kw'abakongomani. Ko niko basubiye inyuma n'akanyamuneza kenshi mu nkambi kubera urwo rukino rwagenze neza.
Ahani naho ikiganiro cy'uno munsi kirangiriye mu gitegurirwa na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jacques Kahora. Je na kibasomeye ndi Alexandre Bizimana, sinoreka kubivuriza kuranirwa mu byanyu no mu banyu mwe mwadukurikiye, naho ubutaha.